Kenta. Sagan Sagambe, o guarda da Trima é awe.
Cada um de vocês tem que ganhar o primeiro que faz, que depois de chamar-me, vive de burro de communication center, BBCC.
Recamo Bogu, como disse a minha mãe.
Bimenye Burundi Communication Center ni kugawe ni kuganje ni kugabarundi twese.
Muri bwanya burunga tura.
Bimenye nacho bitwaye.
Bakunzi b'ikiganiro bimenye ntacyo bitwaye, namwe mwese bakunzi b'amahoro n'iterambere ku gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, turasubiriye kubaha ikaze muri iki kiganiro bimenye ntacyo bitwaye, ikiganiro kibamenyesha kahise kugira ngo kabafashe gutahura k'ubu tubona n'ingene dutegura akazoza keza ku Burundi, na cyane cyane muri iki gihe tutera twegereza ibihe by'amatora azoba kuva mu mwaka w'2025 gushika mu 2027. Igituma tuvuga amatora akaba ari uko abansi b'u Burundi bama bashaka kubudurumbanya mu bihe by'amatora, kuko barabonye ko iyo amatora abaye ataco bahanoba, niyo batowe ntibakira iby'abenegihugu baba bahaye. Akarorero n'ivyabaye mu mwaka w'2010. Mu biganiro bibiri vyaheruka twarababwiye ivyerekeye ishirahamwe Gwane, ishirahamwe rikorera mu kinyegero mu gusambura ubwigenge bw'ibihugu biciye mu kubiteramwo intambara, mu ntumbero yo gushaka gusahura ubutunzi bw'ivyo bihugu baciye kubahemu uwo muri ivyo bihugu nyene, henshi bakaba babishikako kubera abenegihugu bataba barabwiwe imbere y'igihe amayeri y'abo bansi b'igihugu. Imbere yo kubabwira uko bategekanya kubikora mu Burundi mu bihe by'amatora twimirije, twagira tubanze tubamenyeshe ibyiyumviro bikuru bikuru bashyira imbere mu bihugu bikunze ko bafata mpiri. Icya mbere bitwaza ni gushyira imbere agateka kazina muntu, na cyane cyane ubu bakaba bashimikira ku bantu bitwa LGBTQ, baharanira ko atabo bakumira, kuko ngo abantu bameze nk'abo nabo n'abana b'Imana. Ngaha rero ishyirahamwe Bimenye Burundi Communication Center ryagira ribabwire ko ugwa ruhendo abantu bose si abana b'Imana, kuko Imana rurema yaremye umuntu ari uburyo bubiri, umugabo afise ibihimba byose umugabo afita kandi bikora uko tuzi bikora, ikirema n'umugore afise ibihimba by'ubugore kandi bikora nk'iby'umugore nyene. Ibyo bigatuma abo babiri iyo bagize umubiri umwe nabo barema umuntu agira gatatu ariwe yitwa umwana. Uwo niwe twemera ko yaremwe n'Imana rurema. Iruhande yabo rero abana ba ya nzoka nabo bariko bariremera umuntu atandukanye n'uwo tubabwiye, kandi bamurema babanje konona wa muntu yaremwa n'Imana, bakamwonona mu bwonko umugabo bakamwemeza ko ari umugore, bagaca bamwumvisha ko ashobora kurongorana n'undi mugabo nkawe, umwe mu mutwe akaba umugore undi mu mutwe akaba ari umugabo. Abo babonye ntuzusubire no kwiyumvira ko bonye umuntu w'Imana uwaba yaramaze kwihebera Lusiferi ntabona ubw'Imana buba buri muri we. Nicyo kimwe n'umugore bonona mu mutwe bakamwemeza ko ari umugabo, bagaca bamwumvisha ko ashobora kubakana n'umugore nkawe, abo bita abalesbiyene. Hari n'abandi biyita bisexuele bafise umwanya w'abagabo n'umwanya w'abagore, hakaba n'abandi babara abagabo ariko bakiyumvamo cyane ko bari abagore, bagaca baca kwa muganga kwibagisha bakabaremera igitsina gore cyangwa igitsina gabo cyangwa abagore biyumvamwo ko ari abagabo bakabaremera igitsina gabo abo ni bamwe bitwa transgender abo bose rero bashitswe hamwe nk'urubyaro rwa ya nzoka biyita LGBT abo bakaba baheruka kongera ko ubundi mukuru bataramenya icyo barimwo abo bita aba Q question abanyamerika rero mu gushaka kwigarurira isi bashobora kwitwaza ko bariko baharanira agateka k'abantu bameze nk'uko kuko bemeza ko mu bihugu byose bariyo kandi ko leta zose zitegerezwa gushyiraho amategeko abubahiriza zitabikoze zigafatwa ko ziriko zirahungabanya agateka kazina muntu ikindi bashaka ku bihugu bizobemerera ayo manyembwa no guca babitegeka no mu nyigisho zigishwa mu mashuri yose hakongerwamo amaprogramme yo kwigisha abana ko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhita mu gitsina ashaka hamwe n'akahise k'abantu mwe nabo n'agatotezo bagiye baragirirwa kuva babayeho kandi hongere ashigikirwe n'amahiganwa mpuzamakungu ahuza aba LGBT biboneke ko nabo badakumiriwe no ku musozi w'imyimenyerezo iyo niyo politike Amerika yifuza gushyira ku isi yose icishije ku bapfumbyi ba ya nzoka aho bari ku isi yose biciye mu nyigisho zitwa iziharanira agateka kazina muntu hano iwacu mu Burundi hariho abarundi bamaze kwiyemeza gusigurira izo nyigisho abarundi hamwe bashobora guhindura ubutegetsi babifashijwemwo na Guane abo nabo ntibanakinyegeza biyita abahinga mu guharanira agateka kazina muntu biyitiriye amashyirahamwe yamaze gufutwa mu Burundi kubera bari bafise intumbero yo kutuzanamwo icyo pfumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo kudeta iza kubakundira amashyirahamwe yabo turayababwira hamwe boba ukibakurikira wibaza ngo nabazo gushikana ku iterambere iterambere bazokuzanira n'iryo guhuza igitsina n'uwo mu gisangiye muri ayo mashyirahamwe rero hariyo akate rirongowe na Armel Niyongere coalition Burundaise de Defenseur des Droits Humains coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi yitwa Kavibe Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains yitwa ESDDH harimo na Focode irongowe na Pacifique Ninatswe harimo na Forske irongowe na Vitale Nshimirimana harimo Rigiteka harimo Movema Inamahoro harimo Réseau des Citoyens Probe RCP harimo SOS Torture Burundi hamwe n'iryitwa Turno Rapage Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru babo kitwa UPG abo bose bakaba bahuriye ku ijambo ribita abaharanira agateka kazina muntu ariko iryo jambo biyita n'iryo guhenda abarundi batabazi Burundi turafise agateka kandi sibo tugakesha agateka baharanira n'akabazokwemera gufata umurongo wa shetani mu gushigikira abahuza ibitsina babisangiye usanga mu nzego nkuru za ONU baserukira ayo mashyirahamwe atakibaho mu Burundi kubera bazwi ko bamaze kwinjira muri Guane igamije kuzobakoresha mu kwerekana ku Burundi butubahiriza agateka kazina muntu kubera bazi ko naho bateka ibuye rigasha leta y'u Burundi yashyize imana mu kibanza cya mbere uburenganzira bwo guhuza ibitsina babisangiye ntibuzokwigera buca mu ibwirizwa shingiro ryacu iyo ntambara nibayitanguza tuzoyigwana kandi tuzoyitsinda mu izina rya Yesu ibyo gusotora Burundi basa n'ababitanguye kugira ngo baronke aho bafatira batwagiritse ko tutubahiriza agateka kazina muntu ako gasotoro karibonekeje igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu igihe intumwa za leta y'u Burundi zari zagiye i Geneve gutanga icegeranyo cy'ibyaranguwe na leta y'u Burundi mu gisata cyo kubahiriza agateka kazina muntu muri iyo nama umwe muri ibyo bikoresho bya Guane Armel Niyongere asanzwe afise n'umutahe mpuzamakungu ku byaha yakoze mu bibiri na cumi na gatanu yari yahishikiye nawe avuga ko aserukira Burundi kandi urutonde rw'abaza guserukira Burundi kwari kwarungikiwe ibiro bikuru by'agateka kazi na muntu office diho komisariya de trois d'orome ikibazo cya mbere kitaronkewe inyishu kubera iki uwo yari yahashitse nk'umurundi kandi leta y'u Burundi itamuzi itanamutumye yari yaserukiye nde n'igihe abatumwe n'igihugu cyacu basabiye ko iyo nkozi y'ikibi yosohokwa ahubwo hagakurikizwa umutahe mpuzamakungu leta yamurungikiye nta cyakozwe wamenga Armel Niyongere afise agaciro gusumbya intumwa za leta zose i Burundi bwari bwarungitse zikoranye turashimiye intumwa z'u Burundi zafashe ingingo yo kuva muri iyo nama kuko icyo cerekanye ko uwo Armel Niyongere asarukiye abavumbyi ba ya nzoka twamaze kudondagura kugira ngo bakore igikorwa cyo gukorera intu bishushe abarundi ku nyungu za ryashyirahamwe Guane atakindi rishaka atari kubona u Burundi buri mu ntambara naho leta mbyeyi idasiba kwerekana gushaka kw'imigenderanire isubira kuba myiza hagati y'u Burundi n'amakungu kuko nta minsi yari iheze abaserukira ishyirahamwe rya Buraya n'abaserukira leta zunze ubumwe za Amerika baheruka gusubirizwa mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire myiza mu Burundi ariko ibyo dukora kugira ngo tubereke ko dukeneye umubano mwiza bo batwereka ahubwo kwari ukugururira ingwe ibyo bakora byose birerekana ko bashaka kuduhuha imbere yo kutujya nk'imbeba genekerezo rya 31 z'ukwa gatanu 2023 umukuru w'intumwa za Buraya warugitswe n'abava mu bihugu nk'Ubudagi, Hollande, Ububiligi n'Ubufaransa bizwi ko basigaye ari abakozi ba Guane baratunganije umunsi wahariwe kwerekana ibyo bifuza gufasha Burundi aha bakaba berekanye ibyo dukorera mu gisata cy'umuyagankuba no mu gisata cy'amagara y'abantu ibyo babyerekanye hariho abaserukiye leta y'u Burundi mu bisata by'ubutare n'amagara y'abantu icyo gihe Union Européenne yari yemeje kuguma ari umugenzi w'u Burundi mbere ku gihe kirekire mbere bakazokongera ko n'igisata cy'inyubako ubuhinga bwa none guhindura amategeko n'intwari ibereye abari baserukiye u Burundi ntibakwiye kwemera ko ibyo bisata tubihebera abo bakoloni kuko n'ibisata nkoramutima harimo n'imitego gufata ibiraba umuyagankuba n'ubuhinga bwa none bigaca mu minwe y'abansi n'amagara y'abarundi tukayashyira mu minwe y'abakoloni cyangwa igisata cyo guhindura amategeko akenga ubutunzi n'ibya politike hamwe n'intwari ibereye ibyo bibaye boba badutwaye igihugu dukanura sinibaza ko abarundi twasubiye kwizera ubumwe bwa Buraya gushika kuri urwo rugero abatwa batugurishije u Burundi n'abarundi leta y'u Burundi yarabashiriyeho umugambi PND ayo mafaranga bifuza kubikoresha nibayahe leta nk'ingabire itazishyuzwa kandi batarinze kututegeka kugarukana batse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 kuko hamwe twabwira uko ubukene bugize tukayakira icyambere bazoca basaba ni kugirira ikigongwe bamwe bakoresha mu 2015 bace baza ayo mahera bayaronke mu buzi babone kwegeranya ayo bazokoresha mu guhungabanya igihugu mu matora y'imirije aho bihendeye ujya barahabonye ariko barihenda abarundi nabo nyene icyatumye babagwanya bakabatsinda barakibonye mwe burangwa n'ibikorwa byatumye dutsinda inzara mwe n'igisoda ikunda igihugu hamwe n'inyabune yo gucunga umutekano hadasezwe inyuma gukorana kwa bene gihugu n'abajejwe umutekano ku batabyibuka bimenye Burundi Communication Center irabamenyesha ko kuva 1959 gushika mu mwaka wa 2005 u Burundi bwagumye butegwa n'ibyo bihugu bikoresheje abarundi bataye ubuntu ababishyiramwo umutahe bakaba bari leta zunze ubumwe za Amerika, Ububiligi, Ubufaransa na Vaticano kandi twarababwiye ko ibyo byahitanye abarundi hafi imiliyoni 4.5 ishyirahamwe Guane niryo riri ku isonga mu bategura ibyo byose niryo ryatumye abarundi baje mu makambi y'impunzi begeranirijwemo kuva 1996 gushika 2001 n'icyo riri nyuma y'abagandaguye abaperezida batatu urundi bumaze kubura n'icyo riri nyuma y'igandagurwa cy'intwari ya Afrika Muammar Gaddafi bamuhora ko yagira shiraho igisoda kinyafrika kiza kiratabara aho bavyonze African Standby Forces ISF kuko Gaddafi yifuza ko Afrika idasubira kwibwa iryo shyirahamwe rya Buraya naryo ririko ridusezeranira iparadizo ngo dukunde turihe ibisata bikomakomeye by'igihugu ngo ribifinanse mu mwaka w'2015 niyo ryatanze n'uburyo kugira ngo buhindure intwaro mu Burundi biciye muri kudeta yaburijwemo kuwa 13 Rusama 2015 igituma abatugarukanye ko urukundo babonye ko atari bo bonyine bashoboye gutanga imfashanyo ko kurundi ruhande haravutse urunani rwitwa BRICS kandi rutadufitiye inziko nk'iyabo bana bayanzoka badufitiye kuko ibibi badukoreye muri kahise abo bari muri BRICS ntabwo bigeze badukorera tubamenyeshe ko ishyirahamwe BRICS rigizwe n'ibihugu bikurikira Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo kandi ubu bihagaze neza mu by'ubutunzi ibyo byose Union Europeenne itwemerera barashobora kubidukorera batiriwe baradusaba gucika aba LGBT abana bayanzoka rero bafise ubwoba ko Burundi batabubeshe ngo bubihome ko aka karere kose gashobora guca kabiyaka ibyizigiro byabo byo gusubira guhungabanya Burundi no gushyiraho abatware babayoboka bitera biyoyoka mu gihe imigenzanire y'i Burundi n'ibihugu bigize BRICS itera ikomera abo bakoloni rero bariko bakora bakomeje kugira ngo babanze bigarurire igihugu kibanyi cya Tanzania baciye ku mukoro w'icyo gihugu bamaze gucengetera bakoresheje Tony Blair bafise intumbero yo gucanishamo umugambwe CCM bawusambure babanje kuwuteranya n'umugambwe CNDD-FDD ivyo navyo mu kubikora bakaba bayifashanya na bamwe mu banyapolitiki b'Abarundi batavuga rumwe na leta icyo bibagira nuko atabangarikiri mu isi iturufu igira kabiri ibakoresha n'intambara iri muri Congo aho bashaka guteranya abasoda b'Abarundi bariyo kugira ngo barabe ko bocanamwo bivanye nuko bamwe boshyigikira M23 abandi bariko barayigwanya ngaho rero icyo baciza nuko ingabo za yasazovayo zose hakaja ingabo za SADC ibyo bitabaye leta y'u Burundi igakurayo abasoda bayo bose kuko biragaragara ko abasoda b'Abaganda na Kenya bagiyeyo batagiye kugwanya M23 nta mwari onanirana ibisirikare bitatu byakoranye na nzingura afise ibigwanisho iturufu ya gatatu bariko barakina ni kwa rubanza kwacikwa na sentare ya yase rupfuka ko abagize kudeta 2015 bakwiye kwambikwa izera hagahanwa ababandanije bari muri leta kuko sentare ya yase yemeje ko basinda umuja barutsinze kubonaho rutavugwa cyane nagatego bafise kugira ngo nicananira yase kurushira mu ngiro bazosabe oni itse kurushira mu ngiro iyo nayice izana abasoda bafya bihugu byo muri otane nawifuza ko ibintu byoshika hiyo inzego z'u Burundi nizikore zikura ibyo bibazo byose mu nzira kuko ibyo byose ni inyendamuvano ya ndyogo kugira ngo bikunde baronka aho baca mu kugarukana intwari idashingiye ku ibwirizwa shingiro mu Burundi mu gusozera ibiganiro bivuga ku nteguro y'abakoloni leta mbyeyi yari ikwiye gutera intambwe ikemeza raporo ya CVR yemeza ko habaye inyabwoko ry'abahutu mu 1992 abashumbushwa bagashumbushwa kuko ibyo byose abarundi babikerebukamwo bazi ko icyo gihe bafise ibyo bakoze bashaka kunyegeza kugira ngo iyo nyabwoko ntiyemezwe gutyo ntibakurikiranwe amazu bibye ntibayasubitse amatungo bibye abotse ku rubabo bayagumemwo amatungo yandi yose bibye ntakurikiranwe ahubwo baronke akajye ko kongera kwica abo bose babona bazi byabaye babanje kwagiriza iyi leta mbyeyi kwigizwe n'abakoze iyo nyabwoko mu 2015 nkuko nigihe bica president Melchior Ndadaye bamwagiriza ngo ariko ategura ubunyabwoko ry'abatutsi abarundi bamaze guca muri byinshi ibisubizo bizotugora kujabuka narijya byinshi mu byumvise bitaraba tubandanye twitegurira amatora meza azira indyane hagati y'abenegihugu mu gufata ingingo zose zo kwigizayo umukoroni n'abo bose bigira abakozi biwe bibaza ngo ntitubibona uburundi n'igihugu kirimo amahoro ku murundi wese akunda amahoro tuyakurikire kandi tuyaharanire mu kuvugisha ukuri kose kuri icyo cyose umwansi ashaka gushyiramo igifungu mu kurindira ko ibihe by'amatora bigera abarundi tugume ku kivi umwe wese mu gikorwa yashinzwe twirinde gutega imitego inzego z'igihugu dutahure ko uburundi bugize amahoro twese tuzokwinuvura ibyangwa by'amahoro uburundi budatekanye naho tumenye ko twese tutazotekana abo nabo bibagiye ko ari abana b'uburundi bakamara amakungu yose basaba amahano ku burundi bibuke ko bahafise inshuti n'abagenzi n'imiryango birashoboka ko bajanye abana babo kubahungisha kuba bafise ariko bamenye ko n'ubutunzi buhahamiye ubu butunzi iba busangiye n'abandi ntihangame umubano mwiza hagati y'abarundi bakunda igihugu ntihangame igisata c'uburundi camye kibukura mu menyo y'abansi ntihangame leta mvyeyi ikora ibishoboka byose kugira ngo idukingire abansi ntihangame na wewe ataco bisigariza kugira ngo rwandire iteka ry'uburundi imana rugira byose ibahe kurambira mu burundi mu gihugu c'amata n'ubuki tugira amahoro ubumwe urukundo n'umutima wo kugwanira igihugu cacu tukirinda bakava amahanga imana ibahezagire cyane
baze bavuge bati votre passage reste vivant kuko ingorane zo gupfa ingorane gupfa nabi ugupfira abantu nabi ugupfira abantu nabi ugupfira abantu neza gupfa neza utanze contribution mu muryango ku gihugu no gutoza ubukomeye cyane izina ry'iwawe ntizimangane mu muryango wawe bimenyekane neza yuko wakoze ukorera igihugu ugakorera n'umuryango bakazavuga bati by'ukuri iyo naka abakihari no munsi tuba tuze ku ntambwe ikomeye cyane bakaba binovora votre passage mu gihe cy'ubuntu tunganya rero iherezo ryawe iherezo ryiza tuba twatanguye nabi niko bimeze mu ingorane zo gutangura nabi ingorane zo guheza nabi duheze neza uri ko urakora iki wa murundi we uri ngaha kugira ngo ugire iherezo ryiza aho uherereye iherezo ryiza ku gihugu cyawe iherezo ryiza ku muryango wawe icyo kibazo ndagusigira murakoze
Icho ya turaze, itu kubera karorero
yakoye amako na macha kubiri yari yangana kandi yaratenga yarumunya kikongwe papa yashiri neza yabandi mbere yarumunya kikongwe papa nguru nziza yashiri
Thank you. nawe amaze gukora ibyo uhoraho ashaka arasinzira. Perezida Petero Nkurunziza nawe amaze gukora ibyo uhoraho ashaka arasinzira. Sikirizeni wote waliotutangulia, ipo siku tutaonana nao huko mbinguni kwa Baba, tusipozimia katika safari.
Wakoze kuba wari kurakurikirana ikiganiro utegurirwa n'ishyirahamwe Bimenye Burundi Communication Center, ishyirahamwe ryiyemeje gushyira ukuri kose ku mugaragaro uhereye ku byanyegejwe kuva kera. Ibyo bikaba byanyegejwe n'abagize umwuga gukamisha ikinyoma kugira ngo bazokwame bafatire abantu bose mu kutamenya ukuri. Iruhande ibiganiro ishyirahamwe Bimenye Burundi Communication Center izatanga n'inyigisho zitandukanye ku myuga mpuzamakungu ishobora kugutunga no gutungira ubuzima aho uri hose ku isi yose. Turaterera no mu iterambere ry'igihugu mu kugwiza umwimbu kugira ngo umuntu wose uronke icyo fungura. Kuba wifuza ko umunywanyi w'ishyirahamwe Bimenye Burundi Communication Center. Ishyirahamwe Bimenye Burundi Communication Center rirafise abariserukira mu ntara nshasha zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Andikirikete uburongoye intara yawe ucishije kuserukira BBCC muri komine yawe, ni nawe azokubwira uko bigenda. Ishyirahamwe Bimenye Burundi Communication Center ribeshejweho n'intererano z'abarundi bagiyumvamwo. Nawe urashobora guterera ubicishije mu ntara yawe. Kubari mu mahanga, Bimenye Burundi Communication Center yarabashiriyeho groupe WhatsApp muronkeramwo amakuru. Wifuza kwinjira ukabisaba representant regare wa Bimenye Burundi Communication Center aca kubwira n'ibindi bikenewe. Kuri wewe utari mu Burundi, twandikire ubutumwa bugufi kuri 69 719 185. Ushobora no guterera uciye kuri iyo nimero nyine. Turabaha ikaze rero mu kindi kiganiro nk'iki. Bimenye Burundi Communication Center ihari ku bwawe no ku bwa benshi ibavura ubutamenya.
Bimenye Burundi Communication Center ni ku bwawe, ni ku bwanje, ni ku bw'abarundi twese.
Thank you.